He said, how could you be so bad?
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimyimana, dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu ntara ya Kirundo batangije gahunda yo kubakira amazu meza abarimu.
Mu ntara ya Heza yumvira neza. Kusura kuingira neza wala la nyeminhene. Kusura kuingira neza, ngutekuli tigwa neza wala ila vigwa. Iyo umuikisha murezi, ya raya hanuheza, alalari ingira neza, agatekuli tigwa neza, agie kuingisha umuiku katuga mkazi.
Victor Ndabandi we umuyobozi nshingwabikorwa mu kigega gishinzwe guteza imbere imibereho y'abarimu mu ikubitiro hazubakwa inzu 50 zizagura hagati ya miliyoni 16 na miliyoni 30. Mu ntara ya Cibitoke abasore batatu barayibakatiwe gufungwa imyaka 2 n'urukiko rukuru rw'iyo ntara, baregwaga ibyaha birimo guhungabana w'igihugu no kwiranira.
Twebwe abandi tubakiriye neza bene cyabacemeye abakoro ibyo bakiha ububashe budafite biyitirira abantu banaka abo bantu twabasaba bakihanura.
Umwe mu barenganuwe mu ntara ya Cibitoke, perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden na vice perezida we Kamala Harris uyu munsi baravuga ku ngamba za leta nshya zo kurwanya icyorezo cya virusi ya corona. Perezida Biden yihaye inshingano yo kubona inkingo miliyoni 100 zatangwa mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bw'Afurika. Izungukira iki muri ubu butegetsi bushya? Ni mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yarasinye amategeko ya Perezida ejo ku munsi wa gatatu atumbere guhagarika ingingo yabuza abanyagihugu bamuka mu bihugu bigwiriyemo abayisilamu hamwe n'ivya Afrika kwinjira muri Amerika. Yasinye itegeko rihagarika amafaranga yubaka uruhome ku mupaka Amerika ihana na Mexique, ndetse anasinya no gukomeza gukingira bimukira bazanywe muri Amerika bakiri bato. Aya mategeko azohanagura ingingo zafashwe n'uwahoze ari perezida Donald Trump muri politike yiwe yakumira bimukira. Umuhanuzi wa Biden mu bijyanye n'umutekano w'igihugu Jake Sullivan yavuze ko politiki zafashwe na Trump atakindi zamaze atari gukumira abanyamahanga no kuvangura bishingiye ku madini. Ikindi agiye kwihutira no gusubiza Amerika mu masezerano y'i Paris kwihindagurika ry'ibihe no gusubira mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Abategetsi batandukanye ku isi barakejeje ku munsi wa gatatu Joe Biden nka perezida wa 46 wa Amerika. Umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya, Ursula von der Leyen, yavuze ko Uburaya bwaronse umugenzi muri White House kandi ko yizeye ko irahira ryiwe ryabaye ijambo ritanga ibyizigiro ku isi. Perezida w'Ubudage Frank Walter Steinmeier yise umunsi wa gatatu w'ejo ko ari umunsi mwiza wa demokarasi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko ikiza cya COVID-19 kigiye kugwanirizwa hamwe n'ihindagurika ry'ibihe, ibibazo by'umutekano no guteza imbere demokarasi. Avuga ko yiteze gukorana na Amerika mu kubishikako. Perezida wa Iran Hassan Rouhani nawe yizigiye ko Biden ashobora kuzosubira mu masezerano ya nuclear no guhanagura ibihano Amerika yafatiye igihugu ciwe. Uburusiya bwo kahisemo kwinumira ariko imbere y'uko Biden arahira, umuvugizi wa leta Dmitri Peskov yabwiye amenyeshamakuru ko atariko arabona igihinduka mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu. Ubushinwa bwarafatiye ibihano abategetsi bahoze muri leta ya Trump inyuma y'iminota mike Biden arahiriye kuba perezida wa 46 wa Amerika. Umushikiranganji w'Ubushinwa jejwe imigenderanire n'ayandi makungu yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu wahoze ari umushikiranganji wa Amerika ajeje imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yabaye umwe muri 28 ubushinwa buvuga ko bateguye baramamaza kandi bashyira mu ngiro urukurikirane rw'ibihano byahungabanije ubushinwa n'inyungu zabwo ubushinwa kandi bwarafatiye ibihano wahoze ari umuhanuzi wa Trump mu byo ubudandaji Peter Navarro wahoze ari umuhanuzi mu bijyanye n'umutekano Robert O'Brien hamwe n'uwo yasubiriye John Bolton ubwo bushikiranganji bwavuze ko abo bahoze ari abategetsi muri Amerika hamwe n'imiryango yabo babujijwe kwinjira ku butaka bw'Ubushinwa ubwa Hong Kong n'intara idasanzwe ya Macau igenzurwa n'Ubushinwa muri Afrika umugwi ONU ubungabunga amahoro ejo ku munsi wa gatatu waragabishije ko imigwi itwaje ibirwanisho muri Centrafrica iriko iragerageza kuzibira imihora yinjira ku murwa mukuru Bangui kimwe mu kurondera gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadéra aheruka kwemezwa ko yatsinze amatora abo ba Robert bagenzura bibiri bya gatatu by'igihugu batanguye ibitero simusiga hasigaye indwi ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'12 abashikiriza manza muri Centrafrica baruguruye amatohoza ku wahoze atwara icyo gihugu François Bozizé yagirizwa na leta kuba hejuru y'iyo kudeta yafubye afashijwe n'imihari yitwaje ibirwanisho intumwa z'abanyelibiya mu biganiro bishyikiwe na ONU biriko bibera muri Misiri zarumvikanye ejo kuwa gatatu gutunganya referendumu ku ibwirizwa shingiro imbere y'amatora ategekanijwe mu mpera z'uyu mwaka umushikiranganji wa Misiri ajeje imigenderanire niwe yabivuze uwo mushikiranganji yavuze ko ibindi biganiro hagati y'izo ntumwa bizoba mu kwezi kuza kandi bizoba ibyo gutunganya urupapuro rw'inzira ruzogana kuri referendumu n'amatora intumwa za Libya muri iyi nama yabahuje i Geneve baremeranije kuwa kabiri uko bazohitamwo umugwi uzorongora ubutegetsi bw'ifata kibanza gushika mu matora yo mu kwezi kw'12
urakoze Louise Bigirimana utugejeje ho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuvutse ko iyi mwumva ni radio ijwi irya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com naho ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi ejo kuwa gatatu abasore batatu bo mu ntara ya Cibitoke bakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'urukiko rukuru rw'iyo ntara baregwaga ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu no kwihanira bari basanzwe bakora umurimo wo kwambutsa uruzi rwa Rushizi abakongomani bajya mu Burundi cyangwa Barundi bava muri Congo inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
abahanywe bose baturuka ku mutumba wa Kaburantwa komine Buganda intara ya Cibitoke mu buraruko bw'u Burundi bw'Urundi bakaba bafite imyaka iri hagati ya 25 na 29 umusozi wegereye uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarundi baje gupagaswa hakurya muri Kongo na cyane cyane muri Kivu y'umanuko mu buturuko bw'icyo gihugu cyangwa abakongomani binjira mu Burundi ku mbo zitandukanye bikunze kuvugwa ko bakutwa abo hakaba abahohoterwa bakanahasiga ubuzima abanyagihugu bari bamaze igihe bidogera n'izindi zo zitatu y'umugambwe zende devuze gukura ubutegetsi yani we na hari inkuru y'intara imaze kubagiriza ibyaha bitatu ukwiha amabanga batajejwe ukwihanira hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu mu iganiro yahaye abanyamakuru bakorera mu Cibitoke kuri uyu wa kane mu gatondo Karemerizo zarongoye Cibitoke yashimiye cyane ubutungane yemeza kwibera ku ruzi Rusizi zari zarenze ihaniro
turamara kumva yuko hari abantu mu by'ukuri bakijabura abantu mu kinyegero babacishije kuri Rusizi tumva ko rimwe rimwe binashika bakabiba cyane rimwe rimwe kumva ngo babishe ubwo ntibitore ibiziga byabo tubibona ntitubabone kwifatira ingingo yuko tugomba kwirukana abo bantu babajabura rero tugomba kwirukana n'abo bantu babajabura hariho abatatu bafashwe kubera ubushake no kujabura abantu hanyuma rero cyabati abajeje ubutunganye murabonye akarero kagomba gutangwa mu ntara byose babyumve yuko atari bya bindi by'ukumenya ngo nta butungane buhari nta guhara nta kugirana aba bantu batanga uko akarorero kumva rero bakiri imyaka ibiri cyo ndakenguruka cyane kuko ubutungane bwariyambitse umutamana atawahagaze hejuru bakoze ibyo amategeko barekura
aya mategeko yisonzuwe na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika urubanza rugisomwa harimo n'abajyango barayakenguruka
twebwe urubanza tubakiriye neza kandi bene cyabacemeye abakora ibyo bakiha ububasha budafise biyitirira abantu banaka abo bantu twabasaba bakihanura bagakoresha amaboko yabo bakarondera iby'iwabo bakareka kugirira abandi nabi kuko umuntu avuye mu gihugu ciwe akajya mu kindi gihugu akajya guca ingero irababaza kandi rajyana umutima ashyitse ego icyo cyamuha mwagiciyemo baba badibutse kandi leta itabyemerewe hari indwara yateye abunyamba yamwemereye ibyo bihumbi mirongo ine byo kumudibura iyo mudibura ariko akareka kumwambura ngano ubuzima bwabo burahaoneye kubera iyo mvo
turashimye cyane kubera ko twabaciriye mu nyero y'imyaka ibiri ishaha cyabagiriye abantu biha ubasha nk'ubwo batafite uburenganzira barakwiriye guhanwa
gushikira umunsi umuryango wabo ugiye kubaho nabi kandi ibyo byasemerewe hirya no hino ko ibyo bintu bobireka mu byo kwinjira nasaba yuko ufise ugatima abireke bashobora kuva muri Congo barakubitwa bakamererwa nabi nibafate isuka ndemere baruhe bareke kurya ibyo bataruhiye babirakuye
ubutungane cyo tubusaba twobusaba kuza barahana mwe bishimishije abo bantu bakora iryo bara kuko ibyo niyibara gufata uwanya avuye kurondera ugaca umwambaro utwiwe ibyo bintu birateye isoni kuko mu bisanzwe mu Burundi usanga biriko bitukwa leta
bitukwa leta bizoza izarukira mu kibitoke avuga ko azokora ibishoboka byose kugira ngo bihagarare cyane naho biranduranwa n'imizi
abari afite agatima ko kuza baraca mu kintu wabi bumve neza yuko tutaza kubigira tubyembaga mu ntara cy'ibitoke yuko abantu bigira yuko umenga nta mategeko abaho babakurikirane mu mwanya wa gatatu byo kurindira mu bibanza bimara iminsi itatu iminsi n'iminsi itanu indwi ukwezi murafundwa ari ngaho nibakore dosiye yihute nibasanga ari abo kurekura barekurwa nibasanga ari abo gufungwa bahanwe ahazohora hakorerwa ibintu umutware wo hasi atatanze inkuru yumve neza yuko uwo mutware wo hasi tuzomwagiriza icyo gituma dusanga ati komplisite nibwo agufasha si bimwe bya kera nabone abagifite ku gatima ko gukingira ibyo baba hirya no hino barabona ko biriko birahinduka
mu ntara ya Cibitoke urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi na cyane cyane mu makomine ya Buganda na Rugombo rurakunze kunugwanugwa uriranye ibikorwa by'uguhohotera abantu baja gukuruza ubusinzi uko buramatari bizoza byemeza ko hari n'abantu bitwa amasoko y'iru rya Amerika yaribwiye ko muri aya makomine abiri hakunze kwibonekeza ibiziga bizanwa n'amazi ya Rusizi akabisuka ku nkengera ariko ko bigoye cyane kumenya iyo biva n'ababa bicara abantu abahanwe bose kuri uyu wa gatatu bariyemereye icyaha maze urukiko rubona kubahanisha imyaka ibiri mu gihe mushyizwe manza wa Repubulika we yari yabasabiye gufungwa imyaka itanu afatiye iminyororo ihanishwa bakoze bene bino byaha yisunzwe igitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi intara ya Cibitoke isanzwe iri ku rugabano rw'u Burundi na Congo hamwe n'u Burundi n'u Rwanda muri iyi minsi buramatari wayo wategetswe kandi kufata kwihanganira na gato abantu bose baca mu kintu wabi mu gihe igihugu cugaye imipaka yo hasi no mu mazi kuva ku wa cumi na rimwe ku kwezi mu rwego rwo kwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa virusi ya korona iyo tariki nyene hari abakongomani 35 bagizwe n'abana 12 abagore 10 n'abagabo 13 bahagaritswe binjiriye mu Rusizi baca bafungirwa ukwabo muri komisari ya gipolisi mu kurindira ko bapima umugera wa covid-19 maze bakabona gusubizwa iwabo inyuma y'indwi rero jaburika neza ijwi rya Amerika
mu ntara ya Kirundo ejo batangije gahunda yo kubakira amazu meza abarimu mu ikubitiro hazubakwa inzu 50 zizagura hagati ya miliyoni 16 na miliyoni 30 bizakorwa n'ikigega gishinzwe guteza imbere imibereho myiza y'abarimu inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Desire Hatungimana
kubakira amazu abarimu bakayariha buke buke batavunitse niyo ntumbero y'ikigega kijejwe guteza imbere uburaro bw'abigisha kuri uno wa gatatu mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi niho hatanguzwa uwo mugambi ku rwego rw'igihugu Victor Nabaniwe umuyobozi nshingwabikorwa muri icyo kigega amenyesha ko urara neza ukarota neza ari cyo gituma abarimu nabo bakwiye uburaro bwiza kugira n'akazi kabo bagakore umutima uri mu nda
uburaro ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bwa kiremwamuntu umuntu araye heza yiyumvira neza ntushobora kwiyumvira neza wararanye n'impene ntushobora kwiyumvira neza ngo utegure ibyigwa neza warabibabwirwa ivyo rero nivyo bigeze kagira umwitwaraje ukomeye iyo umwigisha murezi yaraye ahantu heza ararimbira neza agategurizwa neza agiye kwigisha umwimbu kaduga mu kazi uyu mugambi rero twabashimije tuje gutangura kurangurira muri ntara ya Kirundo n'umugambi wemejwe n'amasendika yanyu ugiye kuzorangurwa biciye mu ngurane amasendika asanzwe asabira abigisha uko byahora ndetse izo ngurane zikaza zimwe zimwe zimaze kuboneka akaba akaje kugeza rero ho gukengurukira bene amabanki batasiba kwama bashyigikiye imigambi myiza abigisha barimo bararangura
Victor Ndabaniwe aramenyesha ingene izo nzu zizorihwa abazihawe batavunitse
izi nzu tuzubaka ngaha zizoriha imyaka cumi kandi zizorihwa n'umwigisha zizorihwa bari kumwe n'uwo bubakanye aho umwigisha atari umwigisha gikuru ni uko muri babiri hazaba harimo umwe ari umwigisha asanzwe ari umunywanyi urumva neza ko ari inzu zizorihwa umuryango utavunitse bazofashanya ari babiri ari uwubakanye n'umushingamateka umushingamateka azomufasha kuyigira abo bakanye na buramatari buramatari bamufasha kugira ikuru ni uko muri uwo muryango wose bazoba bafite umushahara bahabwa na leta ivyo rero twabigize mu ziba twagize kugira dufashe usanga ko imishahara itagifunura cyane ariko bafashanije ari babiri ntibazoheza ngo bafunike bazoheza bashobore kuzoyiha bitonze hanyuma twaha imfunguzo mugabe impapuro ziranga iyo nzu n'ikibanza yubatswemo baze bayishikirizwe ari uko ikingo cyo kuriha bagihesheje
umwunganizi w'umushikiranganji w'indero Hermenegilde Rurikukiye yaserukiye leta muri ivyo bikorwa arashimira amashirahamwe y'abigisha afise imigambi irashe yo guteza imbere igihugu cyabo
nagomba nongere nshime cyane gose kuri ano masendika ano mashyamwe y'abigisha ku muruhara ntangere iriko irakora mu iterambere ry'igihugu izi nyubako zigomba gukorwa ni iterambere ry'igihugu gutyo twifatikanije n'abandi barundi mu iterambere ry'igihugu gutyo twitabye akamo ka nyicubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye murazi ko yamavuga ati turi hamwe twese birashoboka tuje hamwe twese mu kubaka ibisagara tuje hamwe twese mu guteza imbere Uburundi nta n'umwe akumiriwe
uwo munganirizi w'umushikiranganji w'indero yaboneyeho gutera kamo abigisha ko bo kubahuka bagashengeza abataye ibanga aho bimaze kugaragara ko hari mu gihugu abarimu barya ibiturire abandi bagasambanya abo bareze
tubasabe muve hasi mwumvise ibyo bararihuye mugende murenguke aho hose muvuge muti uyu muntu aradutukisha ahubwo sinogwamo nabambwe kuko kirazira mugabo muvuge muti intahe nimukubise mu gahanga turabasabye by'ukuri iryo bara rihafi murazi yuko umuryango bumwe tukigisha umuryango bashobora kugira twese ngo mwebwe murahumanya abana bacu muve hasi mwese tugwanye izo ngendo zibi zitukisha umwuga w'abigisha
naho muri rusange icyo gikorwa cyo kubakira abarimu cyakiriwe neza hari bamwe mu barimu baho mu Kirundo bahurikiye mu runani CGPBU batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesheje ijwi rya Amerika ko bobo bakumirwa basaba abajejwe icyo kigega kuzokorera mu muco inzu zizohabwe ababikwiye atamwana n'ikinono izo nzu rero zigiye kuzokubakwa aho mu Kirundo no mu gihugu cyose zizoba ziri ubwoko butatu umwarimu azohitamwo iyashimye bivanye n'amikoro yiwe iyigugwa make ni miliyoni 16 nayizimvye akaba ari miliyoni 30 zikazorihwa mu kiringo cy'imyaka 10 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi ry'America president wa leta zunze ubumwe za America Joe Biden na vice president we Kamala Harris uyu munsi baravuga ku ngamba za leta nshya zo kurwanya icyorezo cya virus ya corona barahura n'abashinzwe gutanga urukingo rwa COVID-19 bagezeho uko iyo gahunda yifashe mu gihugu cyose iyo ndwara imaze guhitana bagera ku 400,000 president Biden yihaye inshingano yo kubona inkingo miliyoni ijana zatangwa mu minsi ijana ya mbere y'ubutegetsi bwe mu ijambo yavuze ejo arahira President Biden yanatangaje izindi ngamba z'ubutegetsi bushya Professor Paul Kananura ni impuguke mu bibazo bya politiki mpuzamahanga n'umutekano aba mu Faransa yavuganye na mugenzi wacu Etienne Karekezi yabanza kumubwira uko yakiriye irahira rya Perezida mushya wa Amerika
indahiro twayakiriye neza cyane cyane ijambo yavuze akenshi ryarebaga abanyamerika yavuze ko demokarasi yakutse kubera ibyari byabereye kuri Capitol bushize kandi agira ibintu bibiri atsindagira azaba perezida w'abanyamerika bose cyane cyane ko yifuza ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyamerika kuko aya matora bavuga ko ngo yabayemo uburiganya kandi ari byo yanahakanye byagabanijemo abanyamerika ibice bibiri urumva ko bakeneye ubwiyunge
ku bwanyu murebye ubutegetsi bwa perezida Joe Biden mubona igishobora guhinduka mu mibanire y'Amerika n'isi ni iki ku buryo bwihuse
ibyihuse ni bibiri ni uko azoroshya ibintu mu bubanyi n'amahanga no mu bintu byerekeranye n'abimukira cyane cyane ko amategeko yahise asinyari ya 17 ubonamo ko hari gufuta ibyo Trump yari yarafashe bikumira abantu bo mu bihugu birindwi by'abayisilamu kutajya muri Amerika noneho hakazamo n'ikintu gikuru cyo kugaruka mu masezerano y'i Paris yo kubungabunga ibidukikije no kugaruka mu muryango w'abibumbye ushinzwe ubuzima ibyo bintu rero urumva yuko yerekanye ubushake bwo kugaruka mu rwego mpuzamahanga no kugira ngo yumvikane n'abandi uko bazakorana mu kubungabunga inyungu z'isi ubwo iza Amerika nazo zaba zirimo
izo ni ingamba zihuse yavuze ko ahita atangiza rugikubita mwe bamwe mu basesengura politiki mpuzamahanga basanga ku butegetsi buvuye bwa Perezida Donald Trump Amerika yaratakaje igihagararo mu ruhando mpuzamahanga icyakorwa n'iki kuri ubu
icyakorwa nyine ni icyo ngicyo cyo kwegerana n'abandi kugira ngo abahumurize ababwire ati Amerika igarutse ku ruhando mpuzamahanga ntabwo Amerika ikiba nk'aho wa mwana wikunda cyane agahora acopoza abandi ariko ni amagambo azajyana n'uburyo bwo kumvikana n'abandi gushyira imbere inyungu za Amerika ariko zijyanye n'iz'isi mu gufatanya n'abandi mu gutorera umuti ibibazo byugarije isi cyane cyane mu rwego rw'amahoro mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya coronavirusi no mu rwego rwo kurwanya iterabwoba akajya gufatanya n'abandi ku buryo bwihuse kandi ku buryo bwumvikanywe kugira ngo nicyo ngicyo azihutira kugira ngo abantu bongere bagirire kirenze icyari gihari
mugasanga mwemusesenguye ko abatuye isi ndavuga ibindi bihugu bizakira ku buryo bwihuse ingamba za Amerika
cyane cyane abantu bose batuye isi basa n'abiruhukije aho Joe Biden atorewe ngira ngo abanyamerika nibo bari bafite ikibazo ku isi yose wabonye ko abaperezida bose bahise bamushyigikira ako kanya mu gutorwa amajwi ataranarangiza kubarurwa nk'uhagarariye uyu mutambi uhagarariye ibihugu by'uburayi yavuze ko bagiye gusinyana yifuza ko basinyana amasezerano akaze na Amerika y'ukuntu bagomba kongera kubana neza mu nyungu za buri wese ariko mu byo yise by'umubano wa Amerika n'Uburayi kugira ngo byongere birenge uko byari bimeze na mbere
ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura mu Bufaransa
murakoze cyane
ubutegetsi bushya bwafashe ibyemezo byo gusubiza Amerika mu ruhando mpuzamahanga nko kwemera amasezerano yerekeranye n'imihindukire y'ibihe yasinyiwe i Paris mu Faransa no gusubira mu muryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Joe Biden arifuza kandi kongera gutsura ubuhahirane hagati ya Afurika na Amerika. Professor Paul Nkunzimana wahoje yigisha muri kaminuza y'u Burundi atuye muri Canada yavuganye na Frederic Ndikije abanza kumubwira uko Afurika yakungukira mu butegetsi bushya bwa Amerika.
Ibintu bikenewe cyane cyane gukurikira umubare wa Afurika n'ibihugu bikandamijwe n'ibihugu bituranye n'abanyemari. Ubwa mbere wo wakenye uko ijya migambi yo gushyira mu mino y'abanyemari ubutunzi bw'ibihugu, kuko urazi yuko banki y'isi yose na Fomo Reserve National abanyamerika biganjemo ni migambi ifukamye mu nda ibyo bihugu. Urakenye yuko hazavandurwa ibyo bihugu bizavandura izo nzego za Banki Mondiale na Fomo Reserve National bishyigikiwe kandi na Union Européenne. Hanyuma ikintu uvuga nacyo cyane ni uko urabona ku isi muri iki gihe hari intambara nyinshi aho ziri hose, usanga abanyamerika aribo bari imbere cyane bose, naho batari imbere batuma abandi. Urabona nk'ibyo byabaye muri Libya, abanyamerika batumye abafaransa n'abantu bose n'abongereza mu nzego muri za Mali n'ahandi, abanyamerika batumye abafaransa. Ukabona abanyamerika bafite amahano y'uzenya ngabo nyinshi hanze. Ego naho Trump yaraye kureba kei muri Somalia, ariko ubwo batera abanyamerika batera bari mu bahari. Hari ujya Afrikom igikene cyane nuko izo nteko z'abanyamerika zose zipfa mu bihugu zirimo zigasubira muri Amerika kwigenga.
Ariko amakuru ko Amerika yo ituma ibindi bihugu gutera nk'ibihugu byo muri Afurika, ayo makuru nta byemezo na bimwe bihari ahantu.
Ibyemezo bihari bose ngizo byemezo byose nko muri Libya, ibyemezo bihari bose baraza rusenya rya situye sinzi ko ari Brooklyn yabyerekanye neza n'ijya rusenya teori nshyashya yo gutwara wicaye inyuma urumva la direction par l'arrière. Urumva Sarkozy byo bashyize inyuma bagize umushoferi nabo bari inyuma. Ibyo ibyemezo bihari bose cyane cyane hajya byerekeye muri Libya, aho ibintu bihari umuntu ashobora no kwirondera. Hanyuma ibindi byo Afurikom irazwi yo irahari, hariho n'inteko z'ajya Amerika. Bwana yawe byo muri Somali. Nka Somali aho urazi uko abanyamerika bijya bisoma ni abanyamerika bayishinze bagatuma abanyabura ariyo bafinansa ariyo batanga amahera muri amisoma. Uba abanyamerika bavuga ati kuganza isi ni uko bimeze, uba bategeka abandi kuja kubakorera akazi. Kandi uzi uko muri Somalia cya gihugu cyuzuyemo ubutare cyane kubarutse n'idini petero ku bice 2023 zo mu kuzimu. Uba rero izo nazo nyine ni ibintu bihari birazwi muri Somalia. Abanyamerika niyo batuma abanyasirikare bose babuda bagana n'abandi kwenye kuzana mahoro. Na hiyo ushisha kuzana mahoro jifu kama muda ikimi
kiyo.
Uba na haya kuchingira inyungu za Amerika zili mulika ya karere kari urazi kuna na Amerika mbuzi ya meze za Jibuti na hani zia wanazo miso maizi zikamishi atari kuchingira inyungu za
mu gusozera mu kanya gatoya cyane rwose abanyafurika canke abimukira bari ngaho mu gihugu ca Canada mutuyemo bakiri gute ihinduka ry'ubutegetsi muri Amerika. Professeur
Nkunzimana
Paul, murakoze cyane gose ku kanya mu hayi radio ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe Fred.
aha niho dusoreje iwanyu mu ntara bo mu ntara ya Kirundo na Cibitoke abo mu France na Canada mwese abumva ijwi rya Amerika buri munsi hamwe na Mokobel ya Baro umfasha kubagezaho amakuru ndifurije kugira umunsi mwiza kuri mikoma ari kumwe na Venuste Nshimiyimana.